bo muri Burundi. Humura Burundi.
Humura Burundi ni kiganiro cyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu cy'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu
biciye mu makuru atohojwe neza yireke ibitata byose by'ubuzima bw'igihugu. Humura Burundi
kiremeshwa n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu RPA
bari mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini.
Ikiganiro Humura Burundi
gica
ku rubuga rwa RPA kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BI.
Humura Burundi.
Turi ku Imana igenekerezo rya 25 Ruhuma 2018 ndabaramukije nshuti nange bakunzi ba RPA kaje mu kiganiro Humura Burundi mukurikira muciye ku buhinga ngurukana bumenyi bwa RPA kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BI. Mushobora kandi gusaba kuronswa amakuru acya mu kiganiro Humura Burundi mu gutwandikira ubutumwa bwa WhatsApp ku nimero zikurikira: akamenyeto ho guteranya 49 178 551 74 ubusa kabiri. Ingingo nkuru nkuru zigize kuri ino kiganiro akaba ari izi zikurikira: ingeso yo kunyuruza abantu irabandanya kwibonekeza mu Burundi. Kuri uyu wa gatandatu hakaba hari umusore yafatiwe mu gisagara cha Bujumbura imbere yo kujyanwa gufungirwa mu gasho kari kuri zone Kamenge. Kuva icyo gihe na urasubira kumukubita ijisho kuko no muri ako gasho yahamaze umwanya urumera umara araheza ajyanwa n'abantu gushika ubu bataramenyekana. Hari abanyeshuri barenga ku 10 bamaze amezi atatu ubatiga imvo akaba ari uko boba batazwi n'ubushikiranganji bakukira ni mu gihe abarongo y'indere mu ntara ya Cankuzo aribo bari babarungitse bo nyene ubwabo kuri iryo shure birukanywe ko nkuko bisanzwe ku minsi yose y'Imana turabashikiriza ikigabane ubahuka. Kuri uno munsi tukaza kubabwira ibijyanye n'imyimenyerezo gisirikare iri kikogwa n'imbonera kure z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD na cyane cyane mu ntara ya Kirundo. Haya n'ayandi ni muri kino kiganiro. Josiane Muzaneza akaba ari jengira ndabashikirize kino kiganiro fatikanije na Fabrice ndi mu rukundo mu buhinga bw'ivyuma. Twese hamwe tuti sangwe ikaze. Ndasubiye kubaramutsa duhere kino kiganiro ku makuru ajyanye n'umutekano aho umuntu umwe yanyurujwe mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu mu gisagara cha Bujumbura afatiwe iruhande ya station Ntahangwa. Amakuru atangwa n'abajyango biwe avuga ko uyo musore azwi ku izina rya Itangiteka Divin yarayakuwe no mu gasho bari bamufungiyemo n'abantu bataramenyekana gushika ubu bakaba batazi aho yajyanywe. Nica zirizo nyizo na Innocent Valentin singira ngabo.
Uyo musore yarayanyurujwe azwi ku izina rya Divin Itangiteka yaba muri zone Musaga komine Muha mu gisagara cha Bujumbura akaba yarafise imyaka 25. Abamunyuruje bivugwa ko boba ari abakozi biperereza bamusanze ahagaze iruhande ya station Ntahangwa mu gisagara cha Bujumbura nkuko umwe mu babibonye avyigana.
Mujene kwa dize ya katiwe kina angwa abamidi kuna angwa kato na angwa ilinga ime awakani ite.
Amakuru atangwa n'abajyango biwe avuga ko uyo musore azwi ku izina rya Divin Itangiteka yaciye ajya gufungirwa mu gasho ko kuri zone Kamenge ariko mu nyuma bahava baronka amakuru ababwira ko yahavuye atwagwa mu ijoro n'abantu bataramenyekana.
Hanyuma mujyana mu kasho mu Kamenge kuri zone ama mu ijoro bata adagutoka n'abandi bantu basanzwe bagiye kubaza babasha kubaho babonye ariko abafungwa batari bafunzwe nabo batangiye inkuru yuko bamubonye bakimufunga mu ijoro ataga abandi baramutwara.
Umujyango wa Divin Itangiteka uratakutakamba kuwa boyore kugwa ngo narijya yakuye mu gasho n'abantu batazwi gushika ubu bakaba batazi aho yajyanywe n'icazira. RPA twamurondeye umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye tumaze kumubaza ikibazo cya mbere acaducira ko umurongo wa telefone.
Innocent Valentin singira nka mu bijyanye n'umutekano nyene abanyagihugu muri komine Mutawa intara ya Gitega baratewe umutima uhagaze n'imisore yazindutse kuri uyu wa gatandatu ica imbere ya site y'abateshwaga izabo yahimutaho ivyina imvyino za CNDD FDD. Iyo misore ngo yose yari yambaye udupira dusa harimo n'uwitwaje inkoho. Inezi Gakiza yaganiriye n'umwe mu banyagihugu babibonye.
Iyo misore yose yari yambaye udupira twibara ry'ugwatsi rubisi munsi naho impuzu zikarashishi nkuko twavyiganiwe n'umunyagihugu waho muri komine Mutaho yabiboneye ngo nta numwe bashoboye kumenya muri iyo misore. Iyo misore abanyamutaho batamenye irazwa ariko n'imbonera kure zahimutaho kuko ngo arizo zabakiriye bahejeje iyo karashishi.
Bacyaje ku isoko baratana makatebe yeri bicara mu kakajere ka kumene kari imbere y'isoko bashakirwa n'uwitwa Atemo banyoye iteri amabara kicaragenda.
Abanyagihugu bahimutaho bakibaza icyo iyo misore yari igamije.
Sinumva nk'umuntu azararirimba aca ngaho ariko ari n'umushyitsi batekereza sigura yuko ari ikintu baba ariko bararaba cyangwa icyo bariko bariga ko ntibitahuritse.
Tumurondeye Denis Niyomuhanyi musitanteri wa komine Mutaho yatwishuye ko RPA itazwi mu maradiyo akorera mu Burundi.
Arakoze Ines Gakiza. Tuve mu by'umutekano tutandukire ayavugwa mu gatega kazina muntu aho abantu bagera kuri bane aribo SOS Torture ivuga ko bishwe mu ntara zitandukanye z'u Burundi arizo Bururi, Makamba, Bubanza, mu Kiringo cyo kuva kuwa 17 gushika kuwa 24 Ruhuma 2018. Batatu muri bo ngo bahitanwe na grenade. Muri ico cegeranyo hanavugwa kandi abantu bagera kuri 12 bahagaritswe muri ico kiringo nyene hadakurikijwe amategeko. SOS Torture ikamenyesha ko hari n'abandi Barundi benshi babandanya guhagarikwa bagirizwa kuba badashigikiye intwaro ya CNDD FDD cyane bakagirizwa kwigisha kuzotora oya mu matora yo guhindura ibwirizwa shingiro amatora ategekanijwe mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka.
Humura Burundi.
Nari nayobye mu ntango za kino kiganiro abanyeshuri 14 bahora biga ku ishuri ry'ubuvuzi EPM Cankuzo bamaze amezi atatu batiga. Abo banyeshuri bakaba birukanywe kuri iryo shure bababwira ko batazwi n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu iryo shure rikukira aho ni mu gihe uwurongoye indero muri iyo ntara ariwe yari yabungurije kuri iryo shure mu ntango z'uyu mwaka w'ishuri. Ni nkuru ya Emmanuel Ndayishimiye.
Abo banyeshuri bazira manyanga canke kutumvikana biri hagati y'abarongo ya mashure ya ETS ishure ry'ubuvuzi ryawo mu Cankuzo hamwe n'urongoye indiro ku rwego rw'intara ho nyene mu Cankuzo vyose vyatanguye igihe abo banyeshuri barungikwa kwiga ku ishure rya ETS Cankuzo. Iryo naryo ryari rifise abanyeshuri b'umurengera. Umwe mu bavyeyi barereye kuri iryo shure arabitwiganira.
Bakaba batanguye kuri ETS bajanwa kuri ecole paramedicale yo mu Cankuzo kubera ko iyo paramedicale ifise abanyeshuri bakeya efekti nari kwi anatabashi asesasane pulsa vika mwini yo mireses waje kwiga mwini panelikari nukwe la agenda hali mwini oktobe habi doyo mwini desambe mariko wako isi wazo wazo mwetaza wazirako batazu sile shure mutaha muhira kuko batazu
kubizongora nezishize awo wanye shure baricha ekandi ni wafisa yo wachira na yo wamira kuko bitu inze gozoose bibimfagusa
kwe wachi wata anima alaki walitura yo indero unara aranse baba matali aranse peza aranse nayo ngaho hose urashikira muhira aho tukibafasha bagurayo ya mibarabara.
Abo banyeshuri basaba yuko ubushikiranganji bujejwe indero n'ubwo amagara y'abantu bwofata mu minwe ico kibazo bakabatunganiriza. Nitwashoboye kuronka urongo indero mu ntara ya Cankuzo kugira gira ico ashikiriza.
Emmanuel Ndayishimiye mu yavugwa mu burimyi naho abarimyi bo mu ntara ya Gitega batararonka umwavu w'ikizungu wo mu bwoko bwa DAP baridoga bavuga ko itangwa ryawo ryacerewe. Ibintu bikaba byifashe uko mu gihe no mu bubiko bw'igisata kigezwe ifumbire atamwavu uharangwa. Hido nizo nabone zima dushimagize.
Harashinzwe irenga abarimyi bo mu ntara ya Gitega nabo mu zindi ntara barose umwavu w'ikizungu wo mu bwoko bwa DAP ku giciro kizimbutse. Umurimyi akaba yatanga amafaranga angana n'ibihumbi 28 ku mufuko w'ibiro 25. Ariko abo barimyi bavuga ko batanze ayo mafaranga bose batahawe uwo mwavu. Hakaba hari habasabwe kurindira itangwa ry'uwo mwavu ku nshuro ya kabiri. Abero urindiriye baridoga bavuga ko baratahura impamvu baratunganirizwa ngo kandi barishe amafaranga yabo ku gihe. bakavuga ko bagiye kuhahombera mu gihe abandi bajya bariko barasozera gutera ibiharage. Bamwe muri abo barimye baricuza kubona batanze amafaranga yabo ku gihe bakabura umwavu. Hakaba hariho n'abahisemo gupfa gutera ibiharage bakoresheje umwavu usanzwe w'ikirundi. Bavuga mugabo ko iyo baje kubimenya ko bizogenda uko bari kugura umwavu w'ikizungu ku giciro kiri hejuru, ariko bakawuronka ku gihe. Ni mu gihe uwo bari biteze uzimbutse ubugwa amafaranga 120 ku kiro, nayo wo wirengagije bavuga kuri ku giciro cyo hejuru ubugwa hagati y'amafaranga 180 n'200. Abo barimye bo mu ntara ya Gitega bataronse umwavu w'ubwoko bwa deyape, basaba ubuyobozi bw'igisata kijeje ifumbire ngo baronke uwo mwavu w'ubwoko bwa deyape bitarenze indwi za ngo kuko baje baracerewe gutera ibiharage.
Onezima dushimagize arakenuye ikiganiro ni mu muri Burundi. Kubo baba dufatiye mumva hino munjahe, ndabibutse ko mushobora gusanga kino kiganiro ku rubuga ngurukana bumenyi rwa RPA kuri web 3@RPA.BI cyangwa mukandika musaba kuronswa kino kiganiro ku nimero zikurikira: akamenyetso ho guteranya 49 178 551 74 Tutandukira igice cya nyuma cya kino kiganiro, igice cyahariwe ikigabane ubahuka. Nkuko mumaze iminsi muvyumva, Kirundo nimwe mu ntara zimaze iminsi ziberamwo imyimenyerezo ya gisirikare y'imbonerakure. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko ubwoba bubatekeye na cyane cyane mu makomine ya Busonyi na Ntega. Ikigabane ubahuka cyo munsi kiza rero gushimikira kuri iyo myimenyerezo y'imbonerakure yabujije amahoro abanyagihugu hamwe hamwe mbere ikanajanwamwo abana bato. Emil Nibasumba.
Ubahuka.
Bamaze iminsi bashikiriza amakenga yabo. Abanyagihugu bo mu mihingo itandukanye y'u Burundi babona kw'imyimenyerezo ya gisirikare y'imbonerakure yasubiye kuvyuka itazobasiga marembe. Abanyepolitike babivuga kw'iki, abahurikiye mu mashyirahamwe yigenga bobo bavyiyumvira kw'iki. Ikigabane ubahuka cyo kuri uwa 25 ruhuhuma mu 2018 kiraza no guha umwanya abanyagihugu batanga ivyiyumviro byabo. Muri kumwe na Emile Nibasumba, ndabahaye ikaze.
Ebere twakoze ubwoba cyane ubwiye myitozo ya gisirikare imbonerakure tumaze kugira ku murango, tugira urujya n'uruza umutumba wose urengeka batatu batatu, nanone tukagirishwa n'abajeje umutekano abajeje intwaro babibona.
Uwo ni umunyagihugu wo muri komine Gusoni mu ntara ya Kirundo atewe impungenge n'imyimenyerezo y'imbonerakure ibera mu ishyamba kimeza rya Murehe muri zone Gatare iri muri iyo komine. Uwo munyagihugu avuga ko mu manama yo kuyitegura hakumiriwe abahoze mu gisirikare cya kera bita ba ex-fab.
Aba inama y'abademokrate bo mu ntara ya Kirundo yabereye muri komine bwa Marango ikaba yagirishijwe n'utwara abademokrate kuri uwo gihugu n'uwari yaje akahari imbonera kuri uwo w'igihugu leta shinze shinga yize bamwe mu cabagize cabagize cyakera bakumira abandi bademokrate abaje mu gisirikare cya kera batubwiye yuko kari akanyuma babo kabahoze ku rugamba rwo mu ishyamba batari bakeneye yuko bagenzi babo mu gisirikare cya kera babimenya.
Muri iyo ntara nyene ya Kirundo imyimenyerezo nk'iyo iragigwa muri komine Ntega, aho abanyagihugu baho bamenyesha ko abana b'imyaka 12 bakubitigwa kujya ku marondo no muri iyo myimenyerezo. Mugenzi wacu Hervé Niyuhire yarabidutohoreje hari mu ntango z'iyindwi.
Iyo myimenyerezo ya gisirikare itangwa isaha imwe y'ijoro mu nzu ya gati ku minsi ya gatandatu n'uwa mungu isaha 11 z'ubuca, ikabera ku mitumba ya Nyemera, Rugese, Kigaga na Mugina muri komine Ntega. Abana bafite imyaka 12 kuduga nibo bakubitirwa kujya muri iyo myimenyerezo ya gisirikare, bakongera bakarazwa no ku irondo ahitwa ku Nginagina, niho hatangurira iyo myimenyerezo igasozeregwa ku gacimbiri Gitobe. Abaza ku isonga mu guhagararira iyo myimenyerezo n'uwitwa Ndaruzaniye Vena Batazira Busongoye, umukuru w'ingabo Sande FDD ku mutumba Nyemera. Nereke Alphonse Batazira Rome arongoye imbonerakure muri komine ya Ntega aco kimwe na Edouard Niyonzima umukuru mutumba Nyemera ajeje kwegeranya ubwo gwaruka rujanwa muri iyo myimenyerezo. Utemeye kujya ku irondo muri ubwo gwaruka akaba asabwa gutanga amafaranga 15,000 ku ndwi, mu gihe uwirahiye agasiba akubitwa bunyamaswa akonga kongera agacibwe hadabo by'amafaranga 2,500 yobimenyerezo ikaba yatanguye mu kwezi kwa munyonyo ku mwaka uheze. Aya makuru yemezwa n'abanyagihugu avuga ko Cimpaye Evariste umukuru mutumba Kigaga we aherutse kwanka ko ibyo bikorwa biba bivaye n'uko ababyeyi bidoga bavuga ko abana babo bariko bononekara ubu no mutware bakaba bamaze no kugabishwa n'urongoye mbonerakure muri ntega kwaza umukorera ko kuko ariko aburabuza uwo mugambi. Ndaruzaniye Vena batazira busongoye umukuru mbwambwe Sande DFDD ku mutumba Nyemera ari mu hagarikiye iyo bimenyerezo ya gisirikare yabwiye uruganda rwa FPA ko rukeneye inkuru y'imvaho kuri iyo bimenyerezo bwo kwegera abarongoye igihugu ku rwego rwo hejuru babatumye kira noneho ngo bobo banafise umuvugizi
Venda babwire ibyo bibatatwega genda muce mu nzego z'igihugu niho babarizize ngaha kata muvugizi abahari n'inzego nibo babazi ibyari byo bategura
muri izo ndongozi yaturungitse ko harimwo urongoye komine Ntega tumuhamagaye kuri telefone Philippe Ngabonziza ntiyashimye kugira icyo bivuze ko kuva magume yo mu 2015 atangura bamwe mu mbonera kure barahunze kuko batemera ikiringo cya gatatu cya Pierre Nkurunziza. Elvis Kwizera ni umwe muri bo ubakabarongoye igisata cy'ugwaruka mu runani rw'abanyepolitike batavuga rumwe na leta Senared. Elvis Kwizera avuga ko ugushyiramo abana bato muri ivyo bikogwa bije gusongera isibe
agahomera bunwa rero nako gufata ugwaruka rw'impinja ugwaruka rufise imyaka ihera ku myaka 12 bakinjizwa ku nguvu mu bikogwa bya gisirikare ibyo nabyo bikaba biriko bibera hafi mu ntara zose z'u Burundi. Turiyamirije iryo hohoterwa ririko rigirirwa ugwaruka bw'u Burundi muri rusangi aho ruguma rwicirwa kazoza kago ku mugaragaro. Tukaba tugabishije rero abo bose bariko babigiramwo uruhara mu guhohotera agateka k'ugwaruka ko bitebe bitebuke intahe niyafata ijambo mu gihugu intahe zobokera. Tukanahamagarira kandi n'ababyeyi b'ubwo gwaruka guhaguruka bakagira urunani bakiyamiriza nabo nyene iryo hohoterwa ririko rigirirwa abana babo. Ejo heza rero hategurwa ubu impera n'imperuka umwizero uzotinda ugaruke mu gihugu cacu nitwaja hamwe tukiyamiriza abo bose bariko baronona kazoza k'igihugu. Mu bisanzwe nta ntibidutangaje kuko iyo ntwaro nta kindi ishoboye gukora atari kwica kazoza k'abantu gusa, ariko impera n'imperuka turazi neza yuko abo bose bariko barica kazoza k'igihugu bazoburisaganyirizo kandi intahe zobokera kuvya ku mabi yose bakoreye Abarundi.
None iyo myimenyerezo gisirikare imaze igihe yarasubiye kuvyuka yobigamije iki? Inyishu y'icyo kibazo twagerageje kuyironderera kwa Leonard Nyangoma ari mu Barundi ba mbere bashinze imigwi igwana mu myaka ya 90. Uwo munyepolitike ubarongoye umugambwe SNDD atangura avuga ko gishasha ari uko muri kino gihe iyo myimenyerezo ibera ku mugaragaro.
Ubu rero babikorera habona indangamurango nta kinyegeye aho tuvuze ku Ntega za Karusi n'ahandi hose uko maherezo cyaribyo byose bizobagarukako. Mwarabonye ahandi hose habaye imigwi mweniyo ihabaye ibigwanisho na leta kenshi haragwa ibara abantu bakicana bakamarana kubera iyo migwi nta mategeko ibizi y'igisoda canke y'igipolisi nayitrere mu bya gutanga ibigwano y'isi yose ntiyakoreye ku gisoda ca leta yakoreye ku migwi ku mamirise yari yagiye arashinga mu mugambwe wiwe.
Mwoge kwa mwenyele ibintu vio migu nyene mwavuga ko ari umugwi nyene uri kurashingwa uzo havu gwana ugwana nande
iya mwenye wakubwa ngono umugwi uri kurashingwa umugwi wawushinze kera bakuva yo umugambe uri ku butegetsi ushikire butegetsi mwaka 2005 ubu rero nuko bagira nyene ba uko nuko rero basigaye babyemanga kandi biteye kubiri n'amategeko kuko mu mategeko mu mabwirizwa y'u Burundi muto bashobora kujya barayahinduye kirazira kikazirizwa yuko haba umugambwe cyane shirahamwe ryo ryose rigira inzego z'igisoda cyane rigira inzego z'igipolisi
none bitegurira kugwana nande
ndangwana bashobora bitegurira kwica abanyagihugu ndashindi kuko banga wowe ndubona ntibyo urabona yuko bapadi minisitiri bakoresha iterabwoba ngo abanyagihugu ntibiyandikishije gutora rya rwibashingiro ryabo ngo uyu n'uyu ntafise agakaratasi ushobora kwerekana ko yiyandikishije aho batuma gutera ubwoba abantu nizo mbonera kure nta kindi bakora kugira ngo abanyagihugu ntibasubire kuryogora uburyo buye bace bashisha ku buhombo bace bafata bakubite ubugizi bana ntafe barakubita cyangwa bakamufunga nico rero nico mubona twama tuvuga duti nihabe ibiganiro kugira ngo amaraso ntabandanye guseseka mu Burundi kuko rero kugira ngo bihagarike cyane cyane ibyo twari twavuze ko byoca mu biganiro murabona yuko batanabishaka hanyuma iyo migwi iriho yose yitwaje ibigwanisho igafutwa duhereye ku mugwi w'imbonera kure
umwe mu barongoye amashyirahamwe yigenga Lambert Nigarura nawe nyene avuga ko iyo myimenyerezo gisirikare atakizi zozana
kiyo ubutegetsi busanzwe bufise igisirikare cy'igihugu bukagira n'igipolisi cy'igihugu ariko bugafata intumbero yo gushiraho milice no kuvuga umugwi inkorabara ni kimenyetso ntabesha yuko ubwo butegetsi bwo bufise umugambi mubi umugambi w'ukorera ibyaha umugwi umwe w'abanyagihugu ibyo rero tubifatira kuri myimenyerezo ya gisirikare imaze iminsi ikogwa n'ugwaruka rw'imbonera kure hafi mu ntara zose z'igihugu ukabona yuko ari ibintu byateguwe ibintu bishigikiwe n'inzego z'igihugu ikintu rero dushobora kubivuga ko nuko mu bisanzwe igisirikare n'igipolisi biba bisanzwe byashizweho biciye mu mategeko y'igihugu abitegekanya izo nzego zikaba zifise ingena zikora abaziha amategeko byumvikana yuko zishobora kwanka gukurikiza amategeko ajanye no gukora ibitari mu karangamutima kazo niho rero ubutegetsi buheza bugashiraho iyo migwi kugira ngo ibashe gukora ayo mabi kuko yo yata amategeko abayigenga aho rero tufatira n'akarorero ku byabaye mu bindi bihugu akarorero ka hafi n'ibyabaye mu gihugu cy'u Rwanda aho leta yariho yagomba gukora iho nyabwoko ry'abatutsi yakoresheje imigwi y'ugwaruka intera hamwe n'impuzamugambi kugira ngo baheze bashire mu ngiro umugambi mubi ni nakandi karorero muri Cote d'Ivoire aho leta ya Bagbo yagomba guhonya abantu bashaka kubakura ku butegetsi bashiraho umugwi w'ugwaruka biyita ngo Jeune Patriote ikibabaje kandi nuko umunsi ugwaruka rw'imbonera kure ruriko rukoreshwa ibyo bikogwa umunsi bafata n'ugwaruka abana batarashikana n'imyaka 12 bakabigisha ibyo bintu bakaheza bakanabaraza barayerera mu ijoro bagira amarondo ni ibintu biteye isoni ni ibintu bibabaje kuko uko ni ukwica ugwaruka hambavu y'ukuzokora ibi bateguye ni ukwica ugwaruka kuko ugwaruka nta kazoza ruheza ngo rugire birabaje kubona batashoboye gufatira icigwa ku byashikiye bene wabo bo muri ibyo bihugu twadondaguye kuko uwo munsi zaba intera hamwe zaba abajene patriote abatapfuye abatafashwe ngo bapfungwe uhura atacu basubiye kwimarira mu buzima kuko uravye ibyo bakoreshwa uravye ibintu bajiramwo no mu mutwe haraheza hakahungabana tukagira rero tuti amakungu yarakwiye kubona yuko nataba hararengeranye yuko yotabara Abarundi yotabara mbere imbonera kure kuko umunsi nizo zigiramiwe imbere yuko zikora n'ivyo byaha kuko urumva babuzwa kuja mu ishuri umunsi bahabwa ububasha busumba ubw'inzego z'umutekano umunsi nibo bahagarika abantu umunsi nibo babugara amasoko umunsi nibo bica bagakiza umunsi nta kindi kintu bagifite bakora atari gukora akazi gasanzwe gafise izindi nzego ejo rero mukazobona abantu ntacu bagishoboye kwimarira ejo abantu bibuke yuko amakungu ashobora gutabara canke nabo bazoba atacu bakimaze mu buzima kuko bafatira akarorero kuri abo bandi babatangiye imbere abatapfuye abatapfunzwe uwo munsi atacu bimariye
twaragerageje kurondera katari gake umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye kugira ngo aduhe umuco
kuri imyimenyerezo ya gisirikare y'imbonera kure ariko telefone yiwe nta wayitavye mugabo abanyagihugu bamwe bamwe bobo twarabaronse barashikiriza icyo biyumvira kuri iyo myimenyerezo
iyo myimenyerezo ya gisirikare irikira gigwa yamye igigwa nimwe bagira ivyabaye muri kiriba ondes bikajana habona abantu bakabaka nuko nabizira abandi bakanabizira banashaka Ni batangaza ryo kumva muzaci bitoke muzakirundo muzagitega hariya muri za mutaho birwa barigisha izo mbonera kure nta kindi kigamije cyatari kugira bazahohotera abantu ni vya binye ko rategura abasirikare nyine babo atarawe igihugu igihugu gisa nko kumega kiri mu kajagari twimirire kuzoronka amahoro mu gino gihugu ngo muri cyo gihugu cyacu ngo abantu ngo bitegembye n'ukuri basha tuzorindira ngira ngo abari ko bararuka ubundi ngira ngo bazobibona ni hagira abantu bazotabara Burundi naye handi kuvuga yuko abarundi bariko bararondera amahoro bariko bakeneye ibiganiro ni ibintu bidashoboka na buhoro buhoro wewe wajya mu biganiro gute hama uri kurategura abandi bantu batazwi n'amategeko
biratubabaza cyane kumva aha abana bakiri bato b'imyaka 12 bariko barigishwa gisirikare kumva abana b'imyaka 12 basigaye barara marondo kumva abana batagiye ku marondo canke mu byo bya gisirikare bakubitwa cyangwa abavyeyi babo bagatangishwa amafaranga ako nagacinyizo kamwe kadasanzwe ubuse ya mahoro bamamaza mu Burundi ari hehe atabwisanzure buhari umwana ataburenganzira afise turasaba rero abategetsi bose bo mu Kirundo n'ukuri ibyo bintu muri ko murakora none se ko muri ko murabikora mwebwe ko mukuze muri ko murahimiriza abana ngo nibaje mu gisirikare abo bana muri ko muri icakirikare ese ijo bundi ho igihugu kizotwagwa nabandi mureke gushira mu gisirikare abana uko no guhekura ababyeyi bavyaye hanyuma ikindi naco uwo mukenyezi wa Nkurunziza ndamusabe nk'umuvyeyi yavyaye kandi ni ndongozi y'u Burundi turamwinginze rero nk'abakenyezi nkawe turamwinginze kandi nk'umukuru akwiye guserukira ababyeyi nukuri aganire n'umugabo wiwe icyo kintu cyo guhohotera abana bagihagarike
ubisanzwe ibi bintu by'imenyerezo y'izi mbonera kure nta kindi kintu bigamije atari ubwicanyi ni ugutera ubwoba abantu ni ukugira ntihagire umuntu n'umwe aryogora kandi burya barihenda kuko ibyo bibaza yuko abarundi b'ubu turi si iby'abarundi ba kera bari Ya mikindi nacho burya abarundi bagona bari maso nibakomeze ariko bamenye yuko barimo ari kwegeraga ikara mu mpuzu je nari muto ariko narandakurikirana ibyabere mu gihugu kibanye cy'u Rwanda intera hamwe burya zatanguye uko ejo rero bizobananira guhagarika ibi bintu kuko bizoba zamaze kujya amavubi nka 10 intera hamwe zari zamaze kujya amavubi
Ibyo byiyumviro by'abanyagihugu nibyo bisozereye ikigabane ubahuka cyo kuri uwa 25 ruhuhuma mu 2018 ikigabane mwabyumvise cyari cyerekeye imyimenyerezo ya gisirikare y'imbonera kure za CNDD FDD yateye uruhagarara mu banyagihugu mu mihingo itandukanye y'u Burundi Emile Niwasumba nariko ndakibashikiriza ndabike banuye murara hajyana
Ubahuka.
Arakoze Emile Niwasumba nino ngaje turangiriza ikiganiro ho muri Burundi cyo kuri uyu wa mungi genekerezo rya 25 ruguma ibihumbi 2018 mwakoze ngi mwese mwaguteza biri bakoze bagenzanje bitanze kugira ngo kino kiganiro gishobore kuboneka yakoze na Fabrice de Murukunde yafashije kugira ngo ano majwi ashobore kubashikira kuri mikro mwari kumwe na Josiane Muzaneza Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi na ubutaka.
Cari kiganiro humura Burundi mushikirizwa n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine
bari mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini.
Ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu
biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.